mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamye na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri cya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazindongo ibiganiro byo no mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Byumweru bibiri ntago byogeza ngo bitatu mvo bimwe byumweru bibiri. Urumva rero baduhaye ibiro bitatu tukaca tumara n'indwi zibiri tukagaruka gutora ubundi buzi. Urumva tuba twarabumaze.
Umuntu bamuha ibiro bitandatu by'ibigori n'ibiro bitatu by'ibiharage ntabwo byogeza ku kwezi nk'amatariki batangira ko amagarama.
Aba ni bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi ya Mahama iri mu gihugu cy'u Rwanda bavuga ko agasururu n'uturibwa baronswa bitagikunze ko bibabeshaho. Iyo nkuru uco Kimeni yerekeye y'umuririmbyi wo mu gihugu cy'u Rwanda Kizito yahebye urubanza yari yashize muri Sentare na Hanyuzwa turazigaruka ko handi hatomwe hafi ya maradiyo yanyu. Ariko tubanze tubabwiye muri make ko ibihugu byo mu ihembe vya Afrika bibandanya gutorera umuti ibibazo vya kidiplomasiya bifitaniye mu gihe ku munsi wa gatanu vyiteze ko imigenderanire hagati ya Eritrea na Djibouti ishobora kuzongera kunaguka. Abategetsi bo mu karere no mu bindi bihugu bavuga ko bashima inaguka ry'iyo migenderanire myiza hagati y'ibihugu byahora bitara bidahana uwaka. Kuri bo iryo naguka ritanga icizere cyo kurangiza burundu amatati mu mugabane. Amatati hagati ya Eritrea na Djibouti yadutse kuva mwaka 2008 bapfuru biberwa skirmish hasiga ubuzima abatari bake n'abanyororo b'intambara ku mpande zose. Leta z'Ubumwe za Amerika umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres hamwe n'ibihugu byo mu karere zizeye ko inaguka ry'iyo migenderanire izoshika ku mahoro azotuma hanaguka ubutunzi amahoro arama n'umutekano mu karere k'ibihugu biri mu ihembe rya Afrika. Perezida wa Sudani Omar al-Bashir yarayafashe ingingo yo gukura leta y'abashikiranganje 31 yongera agena umushikiranganje wa mbere mushasha nawe azoheza agacage na leta nshasha izoba igiye guhangana n'ibibazo by'ubutunzi bihanze igihugu byatangajwe n'ibiro vyiwe ejo ku munsi wa Mungu. Iyo ngingo ya Bashir yo gukura leta yose ije mu gihe igihugu cha Sudani kiri mu bibazo by'ubutunzi aho ibiciro vy'ivyankenegwa mu buzima bw'abanyagihugu vyaduze ku bice birenga 65% ku ijana ifaranga ryayo rirata agaciro bikomeye. Ibibazo by'ubutunzi muri Sudani byatanguye kuja habona ubwa mbere mu kwezi kwa kane igihe umushikiranganje ajeje imigenderanire n'andi makungu. Ibrahim Gandour atangarije ko leta iheranye amezi y'imishahara ku bakozi bo mu mushikiranganje bumwe gukira ku bw'ubukene bw'amafaranga. Ico gihe yaciye akomborwa mu mabanga yiwe. Ishami rya ONU ryitaho abana UNICEF ritangaza ko ica kabiri c'imiliyoni 4 z'abana muri Siriya ari bo bashobora kuzosubira mu masomero muri ino mwaka bitewe n'intambara hamwe n'ugukehanirwa n'amafaranga. UNICEF isigura ko mu myaka irenga indwi intambara muri Siriya imaze yatumye ica gatatu c'amashure mu gihugu atagikoreshwa. Amwe muri ayo mashure yarasambuwe mu gihe ayandi arimo abatejejwe izabo, ayandi nayo akoreshwa kumvu z'intambara imaze guhitana abarenga igice c'umuriyoni w'abanyagihugu. UNICEF isise amakenga ko abana batiga bashobora guca bajanwa mabi atandukanye muri yo harimwo nko kurongozwa ku nguvu, kwinjizwa mu gisirikare no gukoreshwa ibikorwa biruhije. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda ku FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 45, 31, 41 ku mugoroba ni kuri metero 19 na metero 22. Turi kandi no kuri wezi 3 akaburungu radio ya Chuvewa akaburungu.com, Facebook ni Vewa radio ya Chikiganiro ni wanyu muntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongenda bahe ikaze nchuti bakunzi umuhanzi umuririmbyi mu Rwanda Kizito Mihigo amaze guheba urubanza yari yunguruje muri sentare ntayinyuzwa nyuma y'amakete we n'uwo bareganwa bandikiye urukiko barusaba kureka ikirego cabo. Turi kumwe ku murongo wa telefone n'umenyesha makuru ijwi rya Amerika Eric Bagira Ubusa ariko arakurikirana inkuru. Eric, amahoro ngaho mu Rwanda?
Amahoro Diane.
Yego, basobanuye impamvu basavye kureka ico kirego cabo.
Yaba umuhanzi Kizito Mihigo ndetse na Demobe Jean Paul Tukuzumuremyi ntabwo bigeze basobanura impamvu basabye kureka ikirego cyabo cy'ubujurire mu rukiko rw'ikirenga, uretse kuba umucamanza yababajije niba bagihagaze kwe mabaruwa bagiye bandikira urukiko baravuga bati naho tugihagaze.
Hanyuma abanyamategeko babunganira bo babivuga kwiki?
Abanyamategeko uhereye kuri Maître Antoinette Mukamusoni wunganira Kizito Mihigo ndetse na Maître Blandine ntabwo bawunganira Dukuzumuremyi, nabo bavuze ko ntacyo bashobora kurezaho kuko mu mwanzuro wabo bunganira icyo bakora ni ukubunganira.
Ubu rero hacakurikira iki ku byerekeye urwo rubanza rwa Kizito n'uwo baregwa noga Eric?
Icyagombye gukurikira mu rwego rw'amategeko kuba bavuze ngo ikirego cyabo bakivanye mu rukiko, bagombye kuba ni ukuvuga ngo bakiremera ko ibyaha bahanijwe cyangwa se igihano bahanijwe ari icyo ngicyo bagombye gufungwa. Ndibutse ko Kizito Mihigo yakatiwe imyaka 10, undi mugenzi akatirwa imyaka 30 gusa. Hari amakuru ari kuhwihiswa ko bashobora kuba bagiye guhabwa imbabazi, n'ibiri kuvugwa nta rwego rurabyemeza.
Hama muri iyo myaka 10 nka Kizito amaze kumara mwinga
itanu yasatira kuko yafashwe mu kwa kane 2014 kugeza ubu ngubu wabara ko itanu iri gusatira yaba amaze muri gereza.
Hama wibutse abumviriza ijwi rya Amerika Eric, urubanza rwa Kizito na mugenzi wiwe baregwa iki kuva ryari?
Kuva mu mwaka 2014 bararegwa ibyaha birimo kurema umutwe w'abagizi ba nabi, gucura umugambi w'ubwicanyi kuri bamwe mu bategetsi bakuru b'igihugu, n'ubugambanyi bwo kugira nabi ubutegetsi buriho ndetse na perezida wa Repubulika ubwe. Nakubuza ko Kizito Mihigo ku ikubitiro yaburanaga yemera ibyaha, ariko bagenzi be ari Katie Ntamuhanga ubu bivuga ko yarangije gutoroka gereza, ndetse na Demobe Dukuzumuremyi bo bakavuga ko ari ibyaha by'ibicurano bahimbiwe n'ubutegetsi.
Eric, urakoze cyane rwose kuri iyo nkuru. Turaza kongera rero mu makuru yacu hanyuma kugira ngo ubandanye tubwira ibindi kuri kuratosora.
Ndagushimiye Diane.
Tukiri mu gihugu cy'u Rwanda, madamu wa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Jeannette Kagame amaze gutanguza ihimiriza igamije kuraba ingene abana banduzwa umugera wa sida n'ababyeyi bariko baravuka bugabanuka cyane. Ni muri gahunda ihurikiweho n'umuryango w'abagore b'abakuru b'ibihugu bya Afrika mu kurwanya sida. Asumta Kabuye, mugenzi wacu mu Rwanda, ni warakurikora kurikirana ino nkuru. Asumta, amahoro ngaho mu Rwanda.
Amahoro Diane.
Ego, iyo programa yifashe gute, itegekanywa gukozwa gute, hama ivyo bitigiri barashaka ko bigabanuka bikava kuri bingahe bikaja kuri bingahe?
Iyi programu rero yatangijwe mu Rwanda uyu munsi, yitezwe ko kugeza muri 2030 nta mwana n'umwe uzaba ukivukana ubwandu bw'agakoko gatera sida. Ubu rero uyu kugeza ubu ngubu muri 2015 u Rwanda rwatangiye gahunda muri 1999, hanyuma kugeza 2015 bari bafite umugambi wo ko abana babiri gusa aribo bakivukana ubwandu bw'agakoko gatera sida. Ubu rero uyu munsi biba bitangazwa na Minisiteri y'Ubuzima iragaragaza ko muri 2015 umwana umwe, sinzi niba navuga n'igice, aribo bonyine ku ijana aribo bonyine bari bakivukana ubwandu bw'agakoko gatera sida. Iyi gahunda ikaba ishaka ko n'uwo mwana umwe atazongera kuvukana ubwandu bwa sida.
Ni ikintu basigura ko kizokoroha, nta ntambamyi babona zishobora kubaciramwo muri uyo mugambi bwa Asumta?
Nta ntambamyi, kuko ni ibintu bashaka guhera hasi mu midugudu n'urwego ruto cyane mu Rwanda, bagatangira n'abajyanama b'ubuzima n'ubuyobozi bwo hasi, ku buryo umubyeyi wese wasamye cyangwa se ugeze igihe cyo kuba yasama azajya ahita akangurirwa mu mudugudu ko agomba kujya kwa muganga kugira ngo barebe ko nta gakoko gatera sida yaba afite, nibasanga gafide atangirane n'imiti kugeza abyaye, ndetse noneho akomezanye n'imiti kugeza yonse kugira ngo ntazagire umwana n'umwe wongera kwandura virusi itera sida.
Ni programu yatanguriye mu duce utwahe tw'u Rwanda?
kwikubitira yatangira mu mujyi wa Kigali kuko imibare itangazwa iragaragaza ko umujyi wa Kigali ari nawe ufite abantu benshi cyane bafite babara n'ubwandu bwa sida bakaba rero ariho byatangiriye ariko bikazagira no mu gihugu hose.
Urakoze cyane gose Asumta Kaboyi, nawe turongera amakuru yacu yo hanyuma kugira ngo uze kubandanya utubwira ibindi kuri iyo nkuru. Tukiri mu gihugu cy'u Rwanda, impunzi z'Abarundi ziri mu ikambi ya Mahama zisaba ko ibifungurwa zifashishwa byo kongerezwa. Bavuga ko bwaba ubugi bugenewe abana bakiri bato canke ibihabwa abakuze bihera hakiri kare imbere y'uko bahabwa ibindi. Umushikiranganji ajeje impunzi mu Rwanda arabahumuriza ko agiye kubakorera ubuvugizi. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru aherutse muri iyo kambi ya Mahama.
Turi mu kambi y'impunzi z'Abarundi ya Mahama iri mu karere ka Kirehe mu buseruko bw'u Rwanda. Abakenyezi bonse abana baratonze umurongo kugira ngo bafashishwe ubugi baha abo bana bakiri bato. Nabo nyene barabonywa ko kugira ngo baronke amaberebere yamara kubera inzara. Bavuga ko ubwo bugi buhava bukagaburira umuryango wose bigatuma budakwira indwi zitatu, ari naco giye bwagenewe kumara kugira ngo basubire gufashwa.
Nubwo abana tugaturangwa kugira ngo turonke amashereka baduha ibiro bitatu, dukwira gute nyine ko turiya tuba dufite abana twosa atari igihe tubuteka kabiri ku munsi bukaca buhera n'izo ndwi zitatu tutaranguye. Yewe uyu n'uwa gatanu hari bane nyene kandi babasha kurya, urumva ari ukwezi ntiguhera kandi abana baba bakeneye kurya bagahaga.
Umunsi baduhereye buzogeza ko ntabwo bugeza ko kubera ufite umwana muhira ntiwojya rero harige ibyumweru bibiri ntabwo byogezamo rero bitatu mvo bimwe ibyumweru bibiri,
urumva rero baduha ibiro bitatu tukaca tumara nk'indwi zibiri tukagaruka gutora ubundi buzi. Urumva tuba twarabumaze.
Ntawe ufite abana bangahe?
Abana batatu.
Basaba ko n'ibyo kurya bafashishwa byo kongerezwa kugira ngo bareke kunywa ubugi bwagenewe abana.
Ukaya amagarama baduha ku muntu bamuha ibiro bitandatu by'ibigori n'ibiro bitatu by'ibiharage ntabwo byogeza ku kwezi nk'amatariki batangira ko amagarama tugahigamo nk'umunyo nirengarenga zo guteka amagarama akaca tubokana n'ingoga ugasanga n'ibibazo nyine byo ngaha mu nkanda. Ehe, dushaka nyine batwongereza igarama, urumva ari ukwezi ntiguhera?
Oya, igarama ntabwo bihura n'iminsi, ntabwo bihura ntugiye ryaratobotse kandi ntega muri bane.
None ubu nk'umuntu yarose injya nk'idutarike baduhera ko injya nk'ubu jewe nk'amagarama yarantu bakanye kera, urumva nyine ubuzima buguma bugenda bugumira nabi nawe urabyumva.
Ni bike cyane rwose baduha injya zikeya, ntabwo injya baduha ntabwo zotumaze ukwezi. Ukwezi kuza guhera ahubwo twarashonje twarakubiswe, yego inzara ibitugedeje habi kabisa.
Icyo bikoze barashima ko ubuyobozi bw'ikambi bworohereza ababishoboye bakaja guca ingero hanze y'ikambi kugira ngo barabikoboronka ayandi mikoro yo kwibeshaho.
Urateka n'imisi ukarondera uburyo worondera n'ahandi cyangwa uresi ukagenda mu giturage ugakora akazi bakaguhemba, hama bamara kuguhemba urarekura cyangombwa wamara gutanga cyangombwa cyangwa se bakakubaza cyangombwa ugasohoka hanze ukagenda kuba wogenda kurondeza akazi ugakora hamwe ugataha. Yego, nabyo biradufasha mu gihe imvura irimo iragwa akazi nako kaba gahari kandi abaturage nabo bararondera abakozi nyine bakagenda kuba bokora, hama rero ubuzima bukabandanya nimba ari kwa ruku ukarurongo.
Hari igihe tugenda tukabura akazi noneho ni inkambi ukuntu ingana siko bose boronka akazi bakora. Oya, dutunzwe n'inkorogoto zahari hepfo ku rufunzo, umuntu aragenda agakeba akazana akagurisha, hari igihe banga kumugura nyere kubera bose ari byo bagurisha.
Umushikiranganji aje rwo gutahukana impunzi no gukinga ibiza mu Rwanda aratahura amarira y'izo mpunzi. Mufasoni Jean d'Arc de Bonheur avuga ko agiye kubakorera ubuvugizi.
Mu by'ukuri nk'uko mubizi Leta y'u Rwanda icyo dufasha impunzi turabakira tukabacumbikira, ariko dufatanya n'abafatanyabikorwa batandukanye, ibyo rero bisaba ubuvugizi. Ni ubuvugizi twakomeza kubakorera kugira ngo habe hagira ikiyongeraho. Buriya HCR na PAM nabo ibyo ifashisha impunzi ni ibyo baba bahawe n'abandi baterankunga, ariko byagiye bigaragara ko impunzi za umubare w'impunzi wariyongereye ku isi hose, bituma rero n'ubushobozi bugenda bugabanuka ku buryo mu by'ukuri ibi bishobora kuboneka nibyo bakwifashisha.
Ikambi y'impunzi ya Mahama irimo impunzi z'Abarundi zirenga gato 1,508. Pierre Claver niyo nkuru i Mahama ku bw'ijuru rya Amerika.
Banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe imirongo ya FM yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves, guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira 2,375 9,685 9,815 11,995 Guhera saa kumi kugeza saa mbili z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630 15,460 15,675 12,530 naho guhera saa mbili kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640,000 9,470 10,070 13,630 Nijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubandanirize mu gihugu cy'u Burundi ubunaho ahamwe mu barimyi bo mu makomune atandukanye yo mu ntara ya Muramvya batabona kumwe igihe cyo gutera imbuto zo kumutasuru harabasanga ko imvura imaze imisigwa ari nyinshi ku buryo boteragira abandi nabo bakayita igihungura bayi kuri ivyo bushikiranganje bw'urimyi n'ubworozi buvuga yuko bwiteguriye gutanga umuco kugira ngo nihagire umurimye ajuragirika ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Muramvya Diane Ndonse
Aba ni bamwe bari mu mirima dusanze bariko barahanda aho bazotera imbuto zo kumutasuro kizibigori hamwe n'ibiharage ku mutumba wa Masango ho muri komine ya Muramvya ibyo babikora bitsunze imvura yaguye mu mperazo ku kwezi kumunani
mutamwitwa gute
nze ingororero nani
kumuha mukukura ibitoki muriko murateragira ibigori ha
kwitegura guteragira ibigori mu ndimo dukangaje ivyatsi twamaze kwizera umutasuro ahegereye muhira no kurejo niwe ndatera sindisha
hari nabandi bariko baraca amabango yaho bateragira ibigori ekanuyu avuga ko yari kuba yatanguye guteragira yatabaruka arindiri ifumbire ya kijambere
ngubu benshi tubandanije tuguma dusomba maze dutera imyumba ati kuka yitarinda angeli ame mvugu yari byo byizo tuzo chadutera ibigori turose angeli urabona hari hanweye benshi babashoboye gutera iyo baronka iyo angeli habuze angeli
iyo nari mutinya ko bishobora guhera
ndibaza ivyo byose bibihe imvura inkeka izoba hafi kuko nta gihe na kimwe yavugaga ngo ngeze nk'iki gihe uri kuri tema hose hanyoye
nubwo biruko amakuru dukura mu buyobozi bujejwe amazi y'imvura no kugenzura ibirere mu gisata cha Ijebu avuga ko kugeza ubu atamvurira atasura kukaba nkako abari myibo muri komine ya Mbuye muri no ntara nyene ya Muramvya bavuga ko bataragera gutera kuko imvura imaze imisigwa ari igihungura bayi aba ni bamwe ku mutumba wa Mugerera muri yo komine
twebwe turarindiriye nuko kwicenda yuko hari imvura tutobona nawe ni igihungura ntitwashoka dute igihungura bayi kera niko twabivuga tutinya cyazo bari hariza mu nyuma bigacari bitwara
none ubuye muri ko muteragira iki
ibihaya imyumbati
ibyo byakiwe n'izuba nta ngorane
ntacyo biba
haze nk'induze birirwa niho dushobora gutera kuko haba habombye naho imvura yocigenda birashobora kumera
mubamaze guteragira nubwo batarishimira imvura cyane bihutira ko abanyeshuri bava mu kiruhuko babunganiye mu bikorwa
kwisunga abana kugira ngo dufashe kuyora amase ubona nkaje noba nkikora nk'imbere temase yaturaguye ngaha ejo naho tuzaje turagura hariya yiye
hama naho tusigara urateragira
ni nzi nsigara cirira n'umutamakazi wanje ngaca amabanga umutamakazi agashira amase hanyuma mukasabyenda gutya
Muri rusangi abarimyi bavuga ko bamenyereye kugendereza ibihe ariko kubwihindagurika ry'ibihe rimaze igihe gibonekeza basaba ko bamenyeshwa ibijanye n'ikirere
nibabona mu kirere atamvura iriho vuba barabitumenyesha abo babijeje ntitubandanye duteye
ukubura makuru kubijanye n'ibihe by'ikirere ku barimyi rimwe na rimwe kuragira ingaruka mbi kuko bamwe babivuga ni mu gihe hari igihe batera imbuto bamaze kwishimira imvura yamara ikirere kikabahinduka kuri ivyo ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi burabizeza ko muri iyi minsi ya vuba bugiye kugira icyo bushikirije mu ntara ya Muramvya Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Yani ndonse harakenuye tuvenga himuranze cyo tukubitira mu ntara ya Kirundo nyene y'igihugu cyo Burundi aho nyuma y'imyaka hafi ibiri iheze havuga ikibazo c'inzara muri iyo ntara no munsi banyagihugu bemeza ko inzara iheze Burundi abarimyi basigura ko babikesha imvura iruhande y'ivyo abajeje gisata cyo burimyi bo bakavuga ko nabantu bahinduye ingendo barashira imitahe myinshi mu burimyi muravyumva mu nkuru ya mugenzi wacu mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze.
Mu mpera z'umwaka w'2016 gushika hagati mu mwaka w'2017 intara ya Kirundo yavugwamo inzara izuri inzara uruzuba rwatse mu karere ka Bugesera iyo ntara iherereyemo rwatumye imiryango 2000 yomoka irata ingo urabahungiye mu zindi ntara ndetse no mu bihugu bibanyi cyane cyane nko mu gihugu cya Tanzania ahahora haboneka indimiro zaturiwe n'izuba uno munsi hambaye ibitegwa abanyagihugu baremeza ko inzara yarangiye aba nawo muri komine Busoni imwe mu makomine yarigeramiwe cyane
kandi bashimye Imana yo yaduhinduriye amateka utwara tukavuga gashimishije imbuto zo twari nta imbuto nimwe yigeze irumba zo zareze neza duhereye ko biharage kabe twari imbere bishimishije ibigori twari imbere neza nta ngorane nimwe yabayemo n'amasaha kuba yarimye nayo yarimbutse ikanimyumba cyaragarutse ibijumbu ubu usanzwe nta mwana yirwa yishwa yayaguzwa yishwa n'inzara cishatse n'icyo afungura
mana raduhaye akavura karaboneka kumwe ndutwarose ibiharage ibijumba imyumbati ibigori n'ibitoke byari byasuse nk'ibihona ubuho turabona umuntu ararunga n'agatokaje
mu isoko nkuru ya Kirundo umwimbu uraboneka cyane abasoma baremeza ko boroherwa no kuronka ibyo bakenera uyu twamusanze ariko asoma imyumbati
uko narije gusoma
uje gusoma iki
aje gusoma imyumbati imyumbati ni myinshi kabisa ino mu Kirundo wacu ibiciro by'imyumbati bariko baragurisha amahera 900 umufungo w'igihumbi hari n'igihe ibiri ku cy'atanu baca baguha ifu y'umwumbati ni 350
abacururiza ibiribwa bitandukanye mu isoko nkuru ya Kirundo bavuga ko ifungurwa zose zakorotse ibiciro ku rugero ruri hejuru y'ijana ku ijana
ubwo ni 300 ngaha imyumbati naho yagurisha ni 900 none ubu ni 300 ubwo cyarakemuka
hari n'igihe ibiri senyi zateza ku itanu ibiri 500 aho naho ku 800 700 niyo byari 2000 niyo imvura itaraba ariko ubu mu mwanya waza kuyitanga ku 700
twe tudandaje amateke aya nk'aya yari 2000 ariko no munsi ubona igihumbi
ubufu n'agatse n'itanu kiro kijanje nacyo bakirangura kuri 2.5 ushaka kugwa 500 600
mu gihe inzara yabice bigacika abanyagihugu benshi bahurira mu isoko bagiye gusuma uno munsi benshi baba arabashoye ibyo bigatuma imfungurwa zidasohoka
turabyuka tukaza tukicara ibintu biruzuye nta muntu n'umwe asuma turicara kuva mu gatondo kugeza ku mugoroba no kuri nta kintu turimo tubona twinjiza twebwe abadandaza mbwa abasuma barorohewe
niyo ubiguze makenya urasanga hafi uronka abakuguriye 300 none ubona twatahanira asiya y'abana ntibabisuma
abarimyi bashimira Imana kubera yatanze imvura yamara iruhande y'ivyo abajejwe uburimyi bavuga ko hari n'ibindi byakozwe Leonidas Rivuzimana arongoye ibiro by'intara ya Kirundo bijejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi
icabaye nuko by'ukuri abantu bahinduye ingendo ubu n'abatahora barima bamwe bita fonctionnaire abadandaza bakomeye ari bose n'amatongo manini bose n'uburyo bwo gukora ubu rero baragiye mu burimyi turaze nko gatasi kaheze arabadandaza barenga nk'icana bibashize ingufu mu kurima ku buryo himbutse ikigori kirenze abahinga bafatanije n'intwaro twarahimirije turahimiriza ko dukwiye kugarukana igitegwa cy'ikijumbu nicyo gituma mwabonye kuva mu mwaka uheze umyonga yose itatunganijwe harimo ibijumbu ku buryo umwimbu wabonetse ibijumbu ku isoko ari byinshi
kuva muri ibikiri heze abarimyi bo ku nkegera z'ikiyaga cohoha bariko bararima ibitegwa bivomegwa nko gushika ku metero zirenga ijana zo ku musozi ivyo biri mu biha icyizere rivuze Imana ko abanyagihugu bashobora kubandanya bahangana n'ihindagurika ry'ibihe uruzuba bwa mbere
ubu rero barashobora kuvomera ari ibyo bijumbu ari izo mboga ari ibi bitunguru ubu urabona yuko barima mu by'ukuri bagashobora gukoresha ya mazi kandi umwimbu ukaboneka ubu abantu rero ubu batanguye kubona yuko bategereza kwibako ko izuba iyo rije libahunga abanyagose bagahunga bamwe bamwe.
Umuyobozi w'ibiro by'intara bijejwe ibidukikije urimye n'ubworozi mu Kirundo avuga ko biteze umwimbo mwinshi w'ibijumbu byarimwe ku mahegitari aharugwa mu 60,000 mu myonga, biteze kandi n'umuceri mwinshi uzova mu myonga yatunganijwe kijambere mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi ry'Amerika.
Jean Bosco Ndarurinze yarakenuye izo nkuru rero zibiri, murambya no mu Kirundo mu gisata c'uburimyi. Mushobora gusubira kuzumva kuri zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Turacari mu ntara zigize igihugu c'u Burundi, ariko ubutwerekeze Ingozi, aho abadandaza amakara muri iyo ntara basaba ubuyobozi bw'intara kubatezurira amatagisi batanga. Basigura ko aho baza baraca amakomine yose badihishwa mahera bagakora bahomba. Muvyumva mu nkuru twategure na mugenzi wacu Ingozi Fidelite Ishatse.
Abadandaza b'amakara mu buraruko bw'igihugu cy'u Burundi bifuza gutezurirwa, bamenyesha ko bari amatagisi menshi.
Ubu biratugora rwose amayira ntadukundiye kubera ibibazo by'amatagisi nyine n'amakori maremare yatudugiye. Iyo tuvuye iwacu gushika ngaha turashobora kuriha hagati ya 4 na 4 na 5, tuyariha mu ibarabara nyine aho duca.
Abo badandaza b'amakara tubasanze mu bwinjiriro bw'umugwa mukuru w'intara ya Ngozi, mu kibanza gishikiramwo amakara ava mu makomine atandukanye y'intara ya Ngozi. Abakora ku mifuko mu gisagara cyose niho bayasanga. Ikitoroheza ndaza nko itwiganiye nuko makomine yose bacamwo barihishwa matagisi.
Oye tubugura igihumbi mu ikomine imwe no mu yindi tukabuga igihumbi, mbese nk'abava nko mu itangaza bakavikirema bo burumva babugura bitatu.
Muvuko ndawurira amahera 500 mu ikomine, mu yindi komine 500. Umva kuba muri gashikanwa turi ha amahera 500 ku muvuko mu Ringozi ngaha ari ho hatuka turadandariza na amahera 500. Ni kuvuga igare bari ipakiye imifuko ibiri. Imifuko ibiri ari noti igihumbi. Ni ukuvuga ku igare ryose turi noti ibihumbi bibiri, kandi byasaba yuko turi hamwe ikomini imwe tukariha igihumbi kimwe. Umva rero natwe ibyo ntibitworohereje, nibiko biratunezera kabisa, ibintu bibangana.
Hambavu yo matagisi mu ibarabara bamenyesha kandi yuko ari yandi mafaranga batozwa ku mwaka.
Ego cyane cyane nk'ibyo bitasize ku mutumba. Rero natwe aho dukorera burya umuntu ari ha 45. Ibyo mu mwaka nibaza ko ayo mahera ari menshi, kandi uje ngaha mu ibarabara naho bagusaba n'ubundi tagisi cyangwa gitase ntuki bereka ngo bemere. Ngiye nkorera muri gashikana. Ni komine zirasumbasumbana. Hari aho usanga bari he 10,000, 20,000 mugabo nkatwebwe ni 45.
Ingaruka z'iyo matagisi batozwa zibonekeza ku biciro by'amakara. Uyu mukenyezi ayarangura amakara hanyuma agapima make make ku mufuko aba yaranguye, aho niho ku banyagihugu badashobora kugura umufuko.
Amaho neza.
Sawa, naza amakara we?
Senda yadandaza. Amajana 200.
Ijana yahereza.
Ijana nayo.
Ubu duharura tujya dukara. Kurushika 50.
Tujya? Turarenga.
Ndi nk'amakara yohisha ibiharage, umuntu yogura amakara yangaya.
Umakara y'amajanane
niko ku munsi umuntu ugira ngo akwize yatese ibiharage umuceri n'ibindi yugura yangana
igihumbi.
Niko makara zeze
gusa makara ubarazimbye n'umuceri ku mufuko twahora tugura 12 ugeze ku 16.
Abakoresha ayo makara mu guteka bavuga ko bahomba
nangana ni umuceri
Aha turi muri imwe mu nzu z'uburiro z'iruhande y'isoko yo ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi.
Aha tudandaza resitora mu bushinji kadukoresha amakara. Ubu yaraduze rwose kuko tugitangura umufuko twagura 500,000. Ariko urumva ubu kugeza ku 15. Ingaruka yoyo ntibura, urumva kubera biba bizimbye natwe biba bisaba yuko abakiriya twobazimba, ariko urumva abakiriya nabo muzimbye batamenyere ku muzimba nawe aca yanka tukaca twemera twebwe agahomboka kaba iwacu.
Abakura amakara mu misozi bakayazana mu gisagara cya Ngozi babona ko inzira yonyine yotuma amakara zimbuka ari uko botezurirwa ku matagisi batanga.
Nibaza ko batugabanya ku iyo tagisi turi hayo mu mwaka, niyo yo mu ibarabara bakatugabanya. Ego umuntu akarihira mu ikomine nyene agiye kudandariza kuko n'amakara yoca akabanuka.
Igituma amakara ariko arazimba ni ukubera ibyo bari yaduze yo kubugura ico duhabye ibyo bikatuvako. Nubwo umuvuko batugura ku 10,000 byonyene twatanga imari, kandi natwe ntitwohomba kuko mvuga ko batiko turadandaza neza.
Amakomine hamwe n'ibira biterambere ryayo bibarizwa mu bushikiranganji bw'intara hagati mu gihugu. Terence Nahiraja umwunganizi w'ubwo bushikiranganji akaba n'umuvugizi wabwo, tumubajije ibibazo by'abadandaza b'amakara yatwishyuye ko atavyazi ariko ko agiye kubitohoza. Hagati aho mu gihugu cy'u Burundi amakomine arigenga mu by'ubutunzi, kiretse amakomine 3 ari mu gisagara cya Bujumbura. Amatagisi atandukanye atozwa ku rwego rwa komine niyo aheza agafasha mu kwisunura bw'ubutunzi bwayo. Ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi, Fidelite Ishatse, Ijwi ry'Amerika.
Bidaite ishatse arakenewe no kuri duce dusozere kiganiriro wanyu mu ntara 10 munsi ncuti bakunze Michael muratwumviriza mwakenuye bakoze abanyamakuru bacu batandukanye bagize ico baterera kugira ngo gishoboke kino kiganiriro cha kiri message na Jewe Diane na Hazwe mfatikanije rero na Macbili ya Bero muhinga bw'ivyuma na Engineer Nadjan kwemitwipurize kuranikwa.